Nzamba.
Nzamba irasamirana.
Amakuru makuru makuru yaranze inundu.
Mwiriwe mwese bakunzi ba radio Inzamba, turi ku igenekerezo rya ndwi imyandagaro mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri sangwa ikaze makuru makuru yaranze inundwi turiko turasozera. Ayuno munsi mukaba mugira muyashikirizwe na jewe Bera Mugisha kaze.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Kuri uyu wa kabiri igerekerezo rya kabiri imyandagaro uno mwaka imyaka indwi yari irumanye Lieutenant General Adolphe Nshimirimana agandaguwe aho yishwe n'abantu bitwaje ibigwanisho bategereye imodoka yari arimwo. Inyuma y'iryo gandagurwa ry'uwo yaramutswa iperereza ico gihe abasodindwi baba ex-fab bari mu bwoko bw'abatutsi barahagaritswe barafungwa. Kuva ubwo hagiye hagaragara utunenge ku bijanye n'ifungwa ryabo nk'uko byashikirijwe n'ishirahamwe Akat Buhundi. Umushingwamanza Ntiburumunsi Jean-Claude akaba yamenyesheje ko urubanza rwabo rwadindijwe agasaba ubutungane bw'u Burundi gufata ikibazo cabo mu minwe. Ishirahamwe riharanira agateka kazina muntu Human Rights Watch naryo rikaba ryarababajwe n'ijambo umunyamabanga mukuru umugambwe SNDD FDD Reverend Kuriyo yashikirije ryo gushimagiza General Adolphe Nshimirimana yahoze arongoye ugwego gw'iperereza inyuma y'iyo myaka indwi agandaguwe. Human Rights Watch rikabona ko ijambo nk'iryo ritari kuvugwa narindi Adolphe Nshimirimana azwi kuba ari umuntu yabaye rurangiranwa mu guhonyanga agateka kazina muntu mu Burundi. Iryo shirahamwe rikabona ko ivyo guteza imbere agateka kazina muntu biri kure nk'ukwezi. Ni inkuru ya Evelina Mukeshimana.
Iryo shirahamwe riharanira agateka kazina muntu rivuga ko ribabajwe no kubona umutegetsi wo hejuru umunyamabanga mukuru w'umugambwe SNDD FDD ashikiriza ijambo ryo gushimagiza General Adolphe Nshimirimana azwi cyane kuba yarakoze amabi yo guhohotera no kwicisha abo bose bitwa ko batavuga rumwe n'ubutegetsi. Kubw'iryo shirahamwe ngo ni nko guhindukiza imbugita mu gisebe cy'abahohotewe na General Nshimirimana nk'uko bivugwa na Clementine Domantoge ajejwe umugabane wa Afrika muri Human Rights Watch.
Le discours du secrétaire
Ijambo ryashikirijwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe SNDD-FDD rirababaje kubyishyirahamwe Human Rights Watch gutera amashugwe General Nshimirimana azwi kuba yarateguye akongera agahagarikira abahohoteye agateka kazina muntu mu kubica no gufungira ubusa abo bose bitwa ko batavuga rumwe n'ubutegetsi. Adolphe Nshimirimana akaba yari ishusho y'umugambwe SNDD-FDD ugonya agateka kazina muntu gushikiriza ijambo bene iryo byerekana igihushane cya leta mu gihe yirigwa iravuga ko ihagurukiye gushira imbere agateka kazina muntu mu gushengeza abo bose bahonyanga agateka kazina muntu mu Burundi.
Iryo jambo rya Reverend Kuriyo ngo rikaba ryerekana ko ivyo guteza imbere agateka kazina muntu mu Burundi bikiri kure nk'ukwezi.
Les propos du secrétaire général du CNDD.
Amajambo y'umunyamabanga mukuru w'umugambwe SNDD FDD ku mashirahamwe aranira agateka kazina muntu rateye agahinda nayo nyene. Ibyo byerekana ko leta na SNDD FDD ata agaciro bariko baraha ibijanye no guteza imbere agateka kazina muntu mu gihugu muri kino gihe kageze aho umwasa ashaka. Ivyo vyibutsa ububisha n'ubunyamaswa n'ubu bugikorerwa abantu n'amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu. Kuri izo mpamvu zose turateye akamo amakungu cane cane amashirahamwe mpuzamakungu kwamana ntaryo bagerageza kuganira na leta ku bijanye n'agateka kazina muntu kugira ngo kanakugwe mu Burundi.
Mwo kwibuka ko Adolphe Nshimirimana azwi cyane kuba ariwe yagize uruhara rukomeye cyane mu kugwanya imyiyerekano yo kwiyamamaza ikiringo cya gatatu cya President Nkurunziza cyane cyane mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura.
Ikibazo cy'ikena ry'igitoro n'ubu kiraca hanze igihugu aho umwiheburo be n'umwizero wo gutora umuti urama ku bukene bw'igitoro mu gihugu ariyo ngendo igaragazwa n'umukuru w'igihugu mu gihe haranga ubukene bw'amafaranga y'agaciro mu kigega cya leta. Eva Hesse Ndayishimiye yatanze ikiringo cy'ukwezi kutarenga kugira zobe yatoye umuti ku kibazo cy'ibura ry'igitoro. Inkuru ya Alexandre Niyungeko.
mu ntara ya Ngozi aho umukuru w'igihugu yagiranye inama n'abarundi baba mu mahanga hari mu mpera y'indwi iheze niho Evariste Ndayishimiye yatanga ikiringo cy'ukwezi kitarengwa kugira ngo umuti urama w'ubukene w'igitoro uzobe wabonetse muri ico kiganiro umukuru w'igihugu yavuze ko hari amashyirahamwe afise uruhara mu ibura ry'igitoro
ikibazo cy'igitoro hariho hajya bavuga bati gucumbisha kumwe turagerageza nibaza yuko mu kiringo cy'ukwezi dushobora gusanga twamaze gutorera umuti turiko turagikora bikomeye tukayitora n'umurango mugaragira ndabwire ko twasanze hariho amashyirahamwe atwara igitoro cyinshi iyo banywa nk'igitoro byagwa gushika nka 10%. Ayo mashyirahamwe yategereza kwizanira amadevize yayo ngo tukagara igitoro cyayo ariko bagiye bashaka kujya kunywa ku gitoro twe twaguze kandi n'abantu bafite amadevize batayazanye ngo tuyazanire igitoro abo rero nabo twarabihanije ku buryo icyo dufite hariho akantu kazokwiyongerako ariko nko mu kiringo cy'ukwezi tunibwira yuko Imana ibidufashije coba cashitse kidahuye na gasite
ukwezi kumwe ariko kandi akabiha Imana mu mvugo y'umukuru w'igihugu haragarukamo kandi umwizero ku ifaranga ry'agaciro igiye gusubira kuboneka
maze n'ibihe mu bihano hanyuma hagaca haza ubukene bw'igitoro kubona abarundi bacigumije baguma bigumije bati ibyo ari byo byose turiko turarondera ntitwicaye kandi nta mvura idahita uzozubona muri iyi minsi mikeya ibigenze neza nta magorwa tutarabona kandi byose byarahera
ukwihangana niko Evariste Ndayishimiye asaba abarundi aho ni mu gihe kuva ashitse ku butegetsi abarundi bugarijwe n'ibibazo byo kwiyunguruza ibiciro bidasiba kuduzwa abahinga mu by'ubutunzi bakerekana ko nyabuna intandaro ari ubukene bw'amafaranga y'agaciro mu kigega cya leta
Gabriel Rufyiri arongoye ishyirahamwe Oricom rigwanya abagibiturire n'abasesagura amatungo ya leta yahanuye abarongoye leta kwihutira gusaba impanuro z'abahinga mu by'ubutunzi kugira igihugu kive mu kaga kirimwo vuba bwango kubwiwe leta ikwiye kwihutira ubwa mbere gutunganya neza ibintu bijanye n'amahera y'agaciro kugira ibintu birangurwa mu mahanga byorohe kuboneka umviriza
tubona yuko leta ubwa mbere yobanza kutunganya neza ibisanzwe bihari ubwa mbere izindi shatse kutunganya neza nibiye ni ukuvuga yuko amafaranga igihugu gisanganywe yo yatunganya ku buryo tutasanga ibintu byangombwa bikenewe bibura mugabo gakubwiye kurondera amafaranga kuko turazi ikibazo cya mbere cyari amafaranga y'agaciro ibike yabihari leta bitunganye neza kugira ngo ayo mafaranga ahari ntitugume tubona ku isoko uno munsi amafaranga yose ukeneye ku isoko y'ikimukinywa urayaronka ntibisigurika rero na gatoya kungene isoko y'umukinywa bi ironka amafaranga mugabo iyo abantu bagiye kuzana ibintu hanze ntibigere babizana cyangwa babironka ibyo rimva ko ari ikibazo gikomeye cyane bimaze gushika ngani tufatire ku gice gitoro turiko turabona yuko ku mastasiyo yabironderu kabibura mugabo wagenda mu isoko mu kinywabi mu rubenzi mu ruvumera n'ahandi ugasanga ibyo bitoro biruzuye none ibyo bintu mwumva ari ibintu bishoboka ari wari inzego z'igihugu turasabye rero leta ikore ibishoboka byose imobilize ikoresha inzego zayo zose kugira ngo abo bantu bakore ayo makosa bahagarikwe hanyuma ibitoro bidandazwe ibyo nibyo twibaza ko bikwiye ibyo rero ni ibintu byokugwa mu maguru mashasha byihuta rwose leta niyemere ihanugwe turi ngaha nta mahera tuyisaze ngo tuyihanure dutanga ibyo tuzi kandi tuzi ko bishoboka byashobotse no mu bindi bihugu
Inzamba
Turabandanya n'amakuru makuru yaranze nondwi imyidogo ni yose mu bakozi ba leta kugeza ku munsi wa kane batari bwaronswa agahembo kabo ku kwezi kwindwi bavuga ko ingaruka mbi zo kudahembwa ku gihe zica ziba nyinshi mu miryango y'abakozi ba leta kugera no mu mabanki batsemwo ingurane basaba ubushikiranganje bw'abakozi ba leta n'ubw'ikigega cya leta kuva mu gacerere bakababwira ingorane boba baragize kugira ntibaronswe agahembo kabo ku gihe iyo myidogo kandi kabiri no mu bakozi bishirahamwe ni wakal kompanyi ikorera mu ntara ya Muyinga aho ryahonyanze amategeko agenga akazi mu ngingo yayo ya 88 byashikirijwe n'umushingwamanza Yves Runyagu ni nyuma yaho abakozi b'iryo shirahamwe bamaze amezi arenga 6 bataronswa agashahara kabo bagakorera no ku masezerano yo kugeragezwa mu kazi yataye igihe Yves Runyagu akavuga ko bibabaje cyane kubona hakiriho abakoresha bakorera ibintu be n'ivyo abakozi babo tumwumvirize
murumva ko ari ibintu bibabaje cyane kandi binatangaje kubona hari abantu babakoresha bashobora kuba bagikora ibintu nk'ibyo. Uravye itegeko ryavuba mbere ryo mu 2020 ni itegeko nimero 1 ya karongo 11 ryo mu kwitariki 2024 z'ukwa 11 rivuga ibyo by'akazi, itegeko ry'akazi. Iyo tegeko rirategekanya mu ngingo yaryo ya 88 ko amasezerano y'akazi y'aba aramwe twita ntabandu canke aramasezerano azomara igihe runaka ashobora kujamwo ingingo imwe ivuga ibijanye na nico kiringo co kugerageza umukozi. Ingingo ikurikira ya 89 iravuga neza ko ico kiringo co kugerageza umukozi kidashobora kurenga mu vyukuri ikiringo gikenewe kugira ngo ubone neza ko uwo mukozi yo bashoboye canke adashoboye hisunzwe uko ako kazi gasanzwe gakogwa. Iyo ngingo nyine iragaruka kavuga neza ko yako gace canke iyo ngingo ivuga ibyo kugerageza umukozi wayishize mu masezerano ntabanduka amwe twita contrat ad durée indéterminée mu vyukuri ntibikwiye kurenza ikiringo c'amezi 12 ku bakozi bo hejuru no kuvuga bamwe twita ba agent de maîtrise n'abacadre. Hanyuma ku bakozi batonyi ico kiringo nticorenza amezi 6. Murumva ko aho honyene kuri abo bantu bamaze imyaka 2 naho baba bafite amasezerano y'igihe kirekire no kuvuga ngo ntabanduka ico gihe cyo bacararenganye cyane. Nyuma iyo tegeko kandi riravuga ko iyo abo bakozi nabo kandi bagarutse bakaba bafite amasezerano y'igihe runaka twita contrat à durée déterminée ikiringo cyo kugeragezwa ntigikwiye kurenga ica 3 cigihe cyose ayo masezerano azomara. Hatwovuga nk'akarorero no kuvuga ko nk'umukozi afite amasezerano yuko amuhamagara bakamubwira ati tuguhaya akazi wowe tuzokorana imyaka 2 no kuvuga amezi 28 cyo kiringo cyo kugeragezwa ntigikwiye kurenga ica 3 cyayo mezi no kuvuga amezi 8. Kuri abo rero bimuyinga murumva ko bobo sina amasezerano bari bafite ngo uvuge ngo ni ntabanduka canke ngo namasezerano y'igihe runaka kuri bo babashize mu masezerano gusa bise amasezerano yo kugeragezwa.
Mu gusezerano makuru yacu tubabwira ibijanye n'imvugo z'ibihushane ku kibazo cy'ubukene bw'ifumbire ya fomi. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ku ifumbire ya Kenya kubera abikika mukiza bagaca baja kuyicuruza akanavuga nuko ataronka ivyegeranyo. Aho yagiriye ko abagabisha ko ababikoze bategerezwa kubihanirwa bimwe vy'akarorero. Ivyo akaba bishikirije mu gihe umuvugizi wiwe wewe yavuze ko ifumbire ya Kenya uko abitavya kamo ko kurima ngo bagwize umwimbu batewe n'umukuru w'igihugu babaye benshi bituma ifumbire icikena. Ni inkuru tubaza mugenzi wacu Pierre Gahungu.
Ikibazo cy'ikina gifumbire ya fomi mwirima gimpeshi riheze carabaye akayobera bahinga kugera naho kigera mu biro by'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yavuze ko iryo kina gifumbire yaryumvanye abantu bisanzwe akavuga ko ataronse ivyegeranyo acagira ko avuga yuko abagize uruhara mu kunyegeza kugira baheze basubire ku dandaza iyo fumbire bazohanwa by'akarurero.
Hari habadandaza batuma abarimyi batagira n'umurima bagasaba nk'uwo ibiramajara 5 akeneye wewe ibirizana ivyo bira majanane agaca bihuwo mudandaza kabinyegeze ndabaze kubibona twamaze gufata umudandaza acavuga ngo yango narimbikiye banaka tugize kuraba aho naka aho yagomba kuyishira umurima ayishiramwe turabura abona abantu babashaka yuko ifumbire icikena hanyuma ikenye baze kwigurisha uwo tuzofata tuzofata yuko ari icaha kuko ni sabotage y'ubutunzi bw'igihugu mu ntara BPI ifumbire ntani uzokwiruka gushika muri fomi wewe nyene kugatweka uko ivyatubayeho ku mpeshi kubona ari jewe nagiye kwimenyera ko ifumbire itarashika mu ntara aba BPI baraho ubushikiranganje ariho buri ubu bigasubira kuba nije nzobihanira none mwicaye mu biro mukora iki mwe muvyumvise ico nzogikara ko gose gose kuko abakorera mu bushikiranganje bw'uburimyi narabonye nibifitine.
Ku ruhande rwiwe umuvugizi w'umukuru w'igihugu Diomede Nzeyimana we ntavyumva kumwe n'urongo y'urwego avugira mu kiganiro c'abavugizi b'inzego za leta yamenyesheje ko ifumbire ya Kenya kuko abarundi bitavye akamo batewe n'umukuru w'igihugu ko kugwiza umwimbu bica bituma ifumbire yari ikenewe itaboneka.
Ikibazo kijanye n'ifumbire ya fomi si kibazo coroshe kuko mwarabonye yuko abene igihugu bararimye bararindira ifumbire kandi bareshe n'amafaranga ntibayibona ica bitumye ngira murakizi aho nyine cyo bari mu mukuru w'igihugu asebeye abarundi gusohora isuka ahantu hose hakirizo kurimwa ngo harimwe isindimwa abene gihugu barashoboye kuyigwiza inshuro zibiri canke zitatu ifumbire yari yateganijwe ntiyashoboye gukwira abo rero bari kimuga batashoboye kuronka ifumbire uko biri kose bategeza gutunganizwa kuko n'uburenganzira bwabo ahubwo nibaza yuko no gushumbushwa bashobora gushumbushwa kuko murumva ko havuye igihombo
abarimyi bataronse ifumbire kandi bari barisha amafaranga baribaza ingene abantu bo mu rwego rumwe bavuga indimi zibiri ku kibazo kimwe
Nino ngaha duciye dusozera amakuru makuru yaranze inondwi dushimire mwebwe mwese mwafasha umwanya wo kutwumviriza mugira ibihe byiza mwese naho ubutaha
Ngiyi nzamba
nzambira samirana
Amakuru makuru yaranze inondwi